Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryumvikana kuri FM 94 n'ibicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Twasinze muri FM abana baduha ikaze tugwana mu nda.
Uwo ni Joseph Ndayisaba uhagarariye abayoboke ba Zambia baherutse guhunguka bavuye mu Rwanda, avuga ukuntu bakiriwe ku mutumba wa Kibungo aho ni mu Burundi.
Kibano none ko bahagura n'abandi bagahana gake, nta kintu duheza ngo tuba umuntu wayagiriza ubundi ngo nkumbure ngo ameze nabi.
Nawe ni Yohani Bararufise, umukuru w'umutumba Kibungo. Iyo nkuru kimwe n'izindi zivugwa mu karere ndetse no hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyz Bigirimana.
Urakoze Edi, tuyahere kuyavugwa muri Sudani. Perezida wa Sudani Omar al-Bashir yarasohoye itegeko ryo gufungura abafungiwe imvo za politike mu gihugu ciwe, nk'uko byashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru rya leta Suna kuri uyu wa kabiri ejo. Icyo kimenyesha makuru kivuga kandi ko iryo tegeko ari kimwe mu twigoro two gusubiza hamwe abanyagihugu, gutsimbataza amahoro inyuma yaho amasinzi y'abanyagihugu bahagarikiwe bariko bariyamiriza leta. Ibitigiri by'abanyororo barekuwe canke ibibaranga ntibyashikirijwe. Perezida Bashir yararekuye izindi mbohe za politike 80 mu kwezi kwa kabiri. Imihari itavuga rumwe na leta yari yavuze ko abandi 50 bagisigaye mu mabohero, harimwo n'umunyepolitiki akomeye arongoye umugambwe w'abakomuniste Mohamed Mokhtar al-Khatib. Ambasade za leta z'umwe za Amerika hamwe n'ibihugu bya Buraya muri Sudani bari barasavye ko abanyororo bose bafungiwe imvo za politike barekurwa. Perezida wa leta z'umwe za Amerika Donald Trump yarakuyeho ejo ibihano yari yarafatiye igihugu ca Chad yo kwima abanyagihugu bacho kwinjira aha muri leta z'umwe za Amerika. Chad ni kimwe mu bihugu bigwiriyemo abayisilamu, abanyagihugu bavyo bahagaritswe gufata ingendo aha muri Amerika bagirizwa kuba intamba. Ico gihugu cagirizwa kuba intambamyi ku mutekano wa leta z'umwe za Amerika. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House byavuze ejo ku munsi wa kabiri ku gihugu cya Chad cyateye intambwe zishimishije mu bijyanye no guhanahana amakuru na leta z'umwe za Amerika. Ibyo biro nyine bigasigura ko igihugu cya Chad gikwije ibya nkenerwa bisabwa ku mutekano wa leta z'umwe za Amerika. Chad cyari cyafatiwe ibyo bihano hamwe n'ibindi bihugu: Iran, Libya, Korea ya Ruguru, Somalia, Siria na Yemen. Umurwa mukuru wa Centrafrica Murambabarira ni Bangi kuva ku munsi w'Imana warasubiye kugaragaramwo ubwicanyi, aho musirikare umwe wa ONU yishwe hamwe n'abasivile babiri mu gihe abandi banyagihugu baharurwa mu ijana bakomeretse. Kumuhingamo ho ku munsi wa kabiri ejo umusirikare umwe wa ONU niwe yishwe, abandi 8 barakomereka mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'umurwi w'abasirikare ba ONU n'abasirikare ba Centrafrica bari mu bikorwa byo gukizura mu gihe barasanya n'imihari yitwaje ibirwanisho ivuga ko iriko irikingira muri quartier yitwa PK5 igwiriyemwo abayisilamu ku murwa mukuru Bangi. Abanyagihugu bashika 46 barakomeretse kuri uyo munsi nyene wa kabiri, bubaye ubwa mbere umusirikare wa ONU yicirwa i Bangi kuva mu mwaka wa 2016 Perezida Faustin Archange Touadera ashitse ku butegetsi. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Perezida Trump Donald aramutse igihugu yahagaritse urugendo yari atekanya kuzokwitaba inama y'ibihugu byo ku mugabane wa Amerika mu mpera z'iyindwi mu gihugu cya Peru kugira agume aha i Washington akurikirana dosiye y'igitero cha gisirikare gishobora kugabwa ku gihugu cha Syria. Ibyo byatangajwe n'ibiro vyiwe White House ejo ku munsi wa kabiri nyene. Mu kibanza ciwe mu gishingo ciwe icegera ciwe Mike Pence niwe azoca serukira Leta Zunze za Amerika muri iyo nama nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'ivyo biro Sarah Sanders. Kuva aho leta ya Bashar al-Assad muri Syria yagirijwe igitero hakoreshejwe ivyuka vyica igitero cyahitanye abashika 40 ku munsi wa gatandatu mu gisagara cha Duma ni kugwinjiriro rw'umurwa mukuru Damas. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika nahengeshanya kuvuga ko gutera Syria ari igishoboka. Perezida Trump nyene arafise ububasha bwo gukura mu mabanga mushingwa manza adasanzwe Robert Mueller ariko aratohoza ku ruhara uburusiya bwagize mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu bubifashijwemo n'abari mu murwi wariko ufasha Trump kwiyamamaza. Ibyo byashikirijwe byatangajwe n'ibiro bya White House ejo nyene kuwa kabiri. Abahinga batari bake mu by'amategeko bavuga ko Perezida Trump ashobora gufata iyo nginga bicishije kuri Rod Rosenstein ni cegera cy'umushikiranganje w'ubutungane nawe akaba ashobora kumubera intambamyi ntavyemere. Bamwe mu bashinga mateka bo mu mugambwe w'abademokrati n'abarepublikani muri Kongre ya Amerika baragabisha ko mu gihe ivyo vyoba ubutegetsi bwa Donald Trump bwohungabana kandi bamwe ntibatinya no kuvuga ko yoba nk'uwiyahuye.
Arakoze Aloyzi Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, polisi mu gihugu cy'u Burundi irabeshyuza amakuru avuga ko hari abayoboke b'uwitwaze Byangenda ku mana bafunzwe nyuma y'uko batahutse mu ntara ya Gitega bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Abo bayoboke bemeza ko muri rusange bakiriwe neza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Abayoboke baze biyabaherutse kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda baturuka mu ntara ya Gitega abenshi bava muri komine ya Bugendana. Muri rusange abo bayoboke baze biya ntibakunda kuvugira ku vyuma bifata amajwi vy'abanyamakuru. Joseph Ndayisaba umwe mu baserukira abandi bayoboke baze biya yaremeye kuvugira kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika twamusanze mu gacimbiri kavumu umutumba Kibungo komine ya Bugendana. Joseph Ndayisaba yaramumenyesha mana n'umwigisha w'ijambo ry'Imana mu mashuri yisumbuye ku ruhara rw'idini rya Gatolika imbere yo gukurikira inyigisho za Zebiya. Uwo muyoboke wa Zebiya atangura tubwira uko bakiriye ku mitumba bahora babako.
Twasinze muhira vrema abantu badukaze tugwana munda ngitatangaje nuko n'ubuvrema nko numuse giye mu gitondo nciri kingi umuhungu wanje bugendane ne naraji wanje ariko umugabo ishitse bugendane naho n'abantu banyi inyama nyinshi inka nyinshi nabo ku mutumbi wacu nta nyama zirenga ikiro vrema bampaye bamaye ati yagenda shawirire mu buryo mufunguwe ubukundo vrema sanza ari gose cha inka nkumuya ndabona ibiro bishika 63 vy'ibigori amaze kubwo
yani bararufise umukuru w'umutumba Kibungo yemeza ko bakiriwe nk'intama zari za zimiye kandi ko kuva bashitse atakibi arabona kuri abo bayoboke ba Zebiya
kibano none ko bahagura n'abandi bagahana gake nta kintu duheza ngo tuba umuntu wayagiriza ubu ni ngo nkumbure ngo ameze nabi. Bobo n'abantu ntitwovuga ngo ni ntama zari za zimiye n'abantu mukusa ari uwo mwibutsa.
Uwo mukuru w'umutumba wa Kibungo nawe nyine yarakiriye umukobwa wiwe asanzwe ayoboka Zebiya ariko aratangazwa n'uko bayoboke badafa gufungura ibifungurwa ivyo ari byo byose.
Je yagishika mama wiwe yakenye yitegurira abana bene wabo bace barari wanje bose barara nyine baramukeza bayaga burya rero umudamu wi wanje arakayambanya nyine arahabutukura basanganira yarabaje ngo mbe bwa bundi mwatekanye umunyu bateko ngo none nabana babiriye abona kwaba baya buzukagira yaciye ararusa yarayatari.
Nyabenda rero ni dasu mukuru wa gacimbiri kavumu nawe nyene yarakiriye umukobwa wiwe yemeye inyigisho z'ibusinde aremeze ko kutajya umunyu ariko akagira n'ica abashima ko
kubaho yo mbonye ndamubwiye nti ronde ibifungo gafungura nanjye ngafungura nti neza mugo sindamenye umunyu barya mishwi watekanye umunyu uwo munsi acyarari nzara abagiye batwaye inda barazivyariyeyo kandi n'abagabo ntibabihakana batatwaye inda mugabo abagera abakobwa kugira n'ubuko bagiye niko bari ntabadahetse umwana aca gituma nagiye ndakubwira yuko n'uwe wanjye yagiye ari umukobwa n'ubu mbona yade nta mwana nta mwuzukuru yanzaniye.
Ibyo rero murabishima mukubishima nawe nyine ubahiza amategeko nkuko bababwiye ku ikomine bati muze muhiza amategeko nkuko ari kajya kadumbidumbi kahave abazogira ubudumbidumbi tuzobagwanya nyene badoshake bagiye bashaka
kuri ico kibazo cyo kutajya umunyu Joseph ndayisaba yemera inyigisho za ze biyagira ati
be twafungura umunyu mugasi bafungura we wose
fungura uvuye
twafungura umunyu a Tanzania uja uja uvinza nuko icumva inzuri abako ni cumva inzuri banse ngo cumva inzuri
kubera iki ubundi mutawemera
kuko twete niwe twakunga cyane gose urya niwe twemera ko ari umunyu kwi
ni mwawupimye gute mwaracije muri laboratoire
yako twete tuzi uko uwo munyu twakunda gose twete aje munyu vuye mugabo sufa ko urya kaya kunyuka kaya gasiye kaya to kaya 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 unya kaya oya kaya ndishobora vuye ngo twa kuvundura bitu bunye byose
ibindi mudafungura n'ibiki
twete twashaka gutafungura twete umunyu inyama nta no kuzi ntuzije yaba nize sosotomate oya amakoto atari nkodo amugaje savono ya ibya kwego mu rura ya never nuje mu gaja oki oya oya ehusa ntumbe mugabo ijya savono ajya savu turayumva twese cyaka ibintu by'iwacu bibikibanye ama mesa savu turayapiga makamwisha
abayo kwijana 198 batahukanye umunara gitega 110 baraho muri commune ya Bugendana kubijanye n'ivyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi ko bari abayoboke baze biyabashikiye mu mvuto mushobwe igipolisi gitega igipolisi kirabibeshuza amakuru twakuye mu gipolisi nuko arabashika 30 bitoroye kumenya aho bamuka mu makomine bituma basigazwa mu gipolisi kugira ngo batohoze amamuko yabo ayo makuru nyene abandanya menyesha ko bamaze iminsi ibiri baca barungi kuya baje bava bamaze kumenya neza imitumba bamuka ko n'ubukimbiri kandi muri iyo minsi bahamaze barafungurwa uko bisanzwe ibugenda mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Sabimana kubwije ijwi ry'Amerika
tuve mu Burundi tunyarukire mu Rwanda ahatangijwe urwego rushya rushinzwe ubugenza cyaha ukurikije uko urwo rwego ruteye biragaragara ko rwafashe inshingano zari zisanzwe zikorwa n'ishami rishinzwe ubugenza cyaha muri polisi y'igihugu kuri uyu wa kabiri nibwo abayobozi b'uru rwego rushya barahijwe n'umukuru w'igihugu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Sumta Kaboyi ikigali mu Rwanda
Itegeko rishyiraho uru rwego rivuga ko rufite inshingano zo gukumira ibyaha bitaraba ndetse rukanakora iperereza ku byamaze gukorwa byaba bigaragara cyangwa se byakozwe ku buryo bw'ikoranabuhanga uru rwego rufite inshingano zo gushakisha no gufata abenegihugu n'abanyamahanga bahunze bakekwaho gukora ibyaha uru rwego kandi rufite ububasha bwo gufata abakekwaho ibyaha no kubafunga runemerewe kandi gufunga gace k'ahantu no kutemerera abantu kukageramo cyangwa gushyira mu muhanda bariyeri mu rwego kurinda umutekano cyangwa gukumira cyangwa kugenza ibyaha uru rwego rufite ububasha bwo gusaka umuntu mu gihe rwabiherewe uburenganzira ariko runashobora gusaka nta ruhushya rufite iyo hari impamvu zihutirwa urwego rufite ububasha bwo gufatira imitungo mu gihe nyiri imitungo akurikiranyweho ibyaha uru rwego rurasa n'uruvukanye ingufu nyinshi cyane kandi zanditswe mu itegeko runemerewe no kugenzura itumanaho ryabo rukekaho ibyaha kandi rutabanje kugira uwo rubisabira ububasha ukuri uru rwego Colonel Ruhunga Kibezi Jano n'umwungirije bamaze kurahira imbere ya Perezida wa Repubulika kuzatunganya imirimo bashinzwe Perezida Paul Kagame yasabye abayobozi kurushaho gutunganya ibyo bashinzwe kandi bakarangwa n'imyifatire myiza
hari imikorere igomba kuturanga niba tugomba kuvaho turi tukagera aho dushaka kugera imikorere hari imyifatire hari imyumvire iyo bitagenze neza dukwiye kwibukiranya tukwibuka ko nk'abayobozi uko turi aha ngaha nanone nitwe biheraho bitakoze neza mu buryo bwubahiriza icyo cyifuzo cy'abanyarwanda cyangwa igihugu ariko wowe wiyumvamo ko wakoze neza ingaruka abo zijyaho nyine birumvikana ko ari abandi
usibye umuyobozi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha hanarahiye madamu Karihanga Isabelle nk'uwungirije umuyobozi mukuru w'uru rwego Perezida Kagame kandi yanarahije madamu Uwera Claudine wagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi asimbuye Uzieri Ndagijimana uherutse kuba minisitiri w'imari n'igenamigambi wari usanzwe muri uyu mwanya Claver Gatete yajyanywe muri minisiteri y'ibikorwa remezo aho asimbuye Musoni James kuri uyu mwanya Colonel Ruhunga Kibezi Jano wagizwe umuyobozi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha asanzwe ari umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda uyu mugabo afite impamyabumenyi zitandukanye yavanye muri za kaminuza zinyuranye hari ijyanye no kugenza ibyaha yabonye mu 2008 ayikuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishuri ry'ibiro bishinzwe ubugenzacyaha ibyaha FBI National Academy Colonel Ruhunga Kibezi afite n'impamyabumenyi yo kurwanya iterabwoba yabonye muri 2006 ayikuye mu Budage ndetse n'iyiperereza yakuye Pretoria muri Afrika y'Epfo mu mwaka wa 2003 naho umwungirije Madame Isabella Karihangabo we yarasanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubutabera afite impamyabushobozi ihanitse mu by'amategeko uru rwego rutari rusanzweho ruzagenzurwa na Ministeri y'Ubutabera Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Tugume mu Rwanda urukiko rukuru kuri uyu wa kabiri rwimukiye Kayenzi mu karere ka Kamonyi kuhaburanishiriza Bwana Leopold Munyakazi ku byaha bya genocide uyu wahoze ari umwarimu muri kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yirukanywe mu mwaka w'2016 mu mwaka w'2017 yahanishijwe igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza
Iburanisha rya none ryabereye mu kibuga kiri imbere y'ibiro by'akagari kakirwa mu murenge wa Kayenzi mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda aho Bwana Leopold Munyakazi avuka bikekwa ko yakoreye ibyaha bya genocide urukiko rwamanutse kumuburanisha ku ivuko nyuma y'ubusabe bwe kuko avuga ko umucamanza wa mbere yamwirengagije Munyakazi yagaragaye mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa amataratara mu maso mu bitugu na gatambaro ko kwibuka mu ibara ry'ivu yari mu nkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru maremare arafata ku ikabutura ku ivuko Munyakazi yashinjuwe n'abatanga buhamya batatu n'abatanga makuru babiri babimburiwe na Asteria Nyirarukundo umukecuru wari mu bahigwaga muri genocide mu 1994 yabwiye urukiko ko Munyakazi yageze Kayenzi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane genocide yaratangiye kandi ko nta kibazo ko yakoreye abatutsi yemeje ko yabonye Munyakazi mu muhanda atembera n'imbunda ikayenzi kandi ko nta muntu numwe yigeza yirashisha yavuze ko muri icyo gihe bamaraga kwica abatutsi babyigambiraga mu kabari karaho kandi ko atigeze yumva bavuga Munyakazi umucamanza bwana Antoine Muhima yabajije inkomoko iyo mbunda umutangabuhamya yasubije ko atayiza ariko ko kuri radio yita ko yari ishinzwe guteranya abanyarwanda birwaga bavuga ko abayobozi bagomba guhabwa imbunda zo kwirinda kucyo kuba hakana ko Munyakazi ntawa yarashishije imbunda umucamanza yamubajije aho abishingira yavuze ko nta na rimwe yayumvise iturika uyu wacitse ku icumu rya genocide yakunze kurangwa n'amaranga mutima adasanzwe kuri Munyakazi Kucya bariyeri bivugwa ko yari imbere yo kwa Munyakazi yicirwaga abatutsi nk'ahandi henshi yakunze gusubiza umucamanza amanitse ikiganza mu ndahiro za hato na hato yagize ati imbere y'Imana isumba byose nta na kimwe kibi Munyakazi yakoze inaha mbere yo kugira icyo amubaza Munyakazi yahagurutse mu ijwi risare yabwira umucamanza ati nyakubaha president ikintu cy'ingenzi mbanza kuvuga no gushimira umutangabuhamya kuko ibyo avuga arabizi birumvikana yari ahari umucamanza yamwibukije ko iyo myitwarire itemewe hari kandi Françoise Nyiransabimana n'umugabo we Alphonse Yamuremye umucamanza yakuye ku rutonde rw'abatanga buhamya bagira batanga makuru kuko bemeza ko bafitanye amasano na Munyakazi magingo yandi baba mucungira imitungo iri Kayenzi nabo bamushinjuye ko nta nama yimvise yagiyemo zitegura ubwicanyi ko nta bitero by'ubwicanyi bamubonyemo bombi bemeje ko babonanaga Munyakazi imbunda ariko ko ntawe yayirashishije umucamanza yabajije umutanga buhamya Yamuremye niba Munyakazi yarazi kurasa maze mu gisubizo cyuje amaranga mutima banje kwimyoza ati bya hehe se wa muntu uretse ko imvugo yahisitera imbaga yaraho guturika isekeri cyarimwe umutangabuhamya Alphonse Gasani wari mu bagize uruhare muri genocide Kayenzi yashinjuye Munyakazi maze avuga ko nta n'ububasha yarafite bwo kugira icyo akora ngo abatutsi baticwa yavuze ko iyo Munyakazi aza kugira ububasha bwo gukumira genocide yagombaga kubanza kurinda be bishwe abatangabuhamya bari bateganijwe barangije byabaye ngombwa ko Bwana Muhima atanga ijambo ku bandi bifuzaga kugira icyo bavuga kucyo bazi kuri Munyakazi iri defense n'igena bavuze ko yahingaga imbere yo kwa Munyakazi muri genocide nawe yemeje ko Munyakazi yarafite imbunda ariko ko amututsi yayicishije uyu mutangabuhamya abwira urukiko ko Munyakazi yatakambiye intera hamwe ngo zireke kwica abatutsi bari bahungiyiwe nta byinshi Munyakazi yabajije abamushinjura uru ni urubanza rwakurikiwe n'abaturage babarirwaga muri 500 kandi umutekano impande zose wari wakajijwe urubanza rurangiye mu ruhame bwa Rinosa Mandela umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kayenzi yahaye ubutumwa abaturage ategeka buganisha ku isura y'ubutabera bw'u Rwanda
nayibonye ko byose bishoboka yaduha icyizere cya leta yacu yuko ibintu byose bishoboka mu rwego rwo gutabera muri Rwanda. Ngira ngo mwabibonye rero umuntu kuva muri Amerika akagaruka akaza hangaha mwabonye ko ari ibintu bidasanzwe. Ivuze ngo nuwakora icyaha uyu munsi mu gihe ubutabera bubona yuko hari icyo bashaka kumubaza niyo yaba yaragiye yagaruka.
abaturage bakayenzi bishimiye ko urubanza rwabereye iwabo bakabona uko ubutabera butangirwa mu ruhame. Uwacitse ku icumu batanze ubuhamya bushinjura Munyakazi ku byaha bya genocide urubanza rurangiye abwijwe rya Amerika ko mu magambo ye icyo Munyakazi azira mu gace k'iwabo ari uko atajya agasabana kuko ngo yari umuntu wize ku gasozi wenyine ngo bamufataga nk'umwirasi.
Ubuhamya bwawe umuntu ashobora kugira ngo wenda hari cyo mupfana
cyo rwose simuca kugira ngo azayire cyamarira simuca ko yagize cyamarira ndumukene rwose ndi numupfakazi ndi ndimpfubye hose umuryango yangira arashize nta muntu mfite negekeraho ngo azangire n'ubundi mu nzu yaguye uje sana mucira gurubanza ngo asakunda azamfashe ariko ukuri kugushingaho amaguru abiri ukemerukana bizira ariko utanyoye amaraso y'umuntu cyarengana umuntu arengana uramurengana namenye imana ndi mugakitsa nagiyemo nyuma y'intambara ndigishwa menye ukuraho kuri naze umwana w'imana ntiyasana n'abantu.
Urubanza rurakomereza mu rukiko rukuru kuri wa gatatu umucamanza akomeza kumva abashinjura Munyakazi ariko noneho barindiwe umutekano akabagira ubusajwi rya Amerika ikamunya mu bagepfo y'u Rwanda
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana iki kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ni ikiganiro twateguriwe kandi tugezweho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivugurura ry'itegeko nshinga rya 2022 ryujuje isabukuru y'imyaka 67 rimaze ryemejwe burundu. Iri vugurura niryo ryimakaje ihame rya manda ebyiri gusa president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika adashobora kurenza. Abanditse itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibigeze bateganya manda ntarengwa z'umukuru w'igihugu. Bamwe muri bo bashakaga ko president ategeka ubuzima bwe bwose. Nk'uko mwarimu Frank Barclay abisobanura, iki gitekerezo cyashyizwe mu itora mu nteko yabo baryandikaga gitsindwaho gato cyane maze bashyiramo gusa ko manda imwe imara imyaka ine rukumbi barekeraho. Bakre yigisha mu ishami ry'amategeko muri George Mason University, kaminuza iri mu nkengero za hano Washington DC. Itegeko nshinga rimaze kwandikwa, perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka inine ava ku butegetsi ku bushake bwe. Abaje nyuma ye 31 nabo bose bakurikije urugero rwe rwa manda ebyiri zonyine gusa biba umuco kugera kuri perezida wa 32 Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt yatowe inshuro enye zose mu 1932, 1936, 1940 no mu 1944. Yitabye Imana mu kwezi kwa kane mu 1945 ataramara amezi atatu muri manda ye ya kane yari yatangiye rero ku mugaragaro mu kwa mbere 1945. Delano Roosevelt niwe wenyine mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategetse manda zirenze ebyiri. Nyuma y'itahuka rye impakanyazo, kuko impaka zari zihasanzwe ariko rero impakanyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1947, Perezida Harry Truman wari warasimbuye Roosevelt yashyizeho komisiyo yo kwiga uburyo inzego z'ubutegetsi nyubahiriza tegeko zikwiye kuvugururwa. Komisiyo Hoover yitiriwe umuyobozi wayo Perezida Herbert Hoover wabaye umukuru w'igihugu wa 31 kuva mu 1929 kugera mu 1933. Iyi komisiyo niyo yatanze igitekerezo cya manda ebyiri ntarengwa. Inteko ishinga amategeko Congress yaracyemeje muri uwo mwaka w'1947 icyandika mu itegeko nshinga. hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira kuryemeza imwe imwe nk'uko rero biteganijwe mu mirimo yo guhindura itegeko nshinga. Umubare wa ngombwa wa kimwe cya gatatu cya leta zose kugira ngo iyo ngingo ibe igice kidakuka cy'itegeko nshinga wagezweho ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kabiri mu 1951 leta ya Minnesota imaze kuyemeza. Bityo kuva icyo gihe nta muntu ushobora gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda zirenze 2 z'imyaka 4 imwe imwe. Abaperezida babiri nibo bonyine bakiri ku butegetsi bifuje ko byahinduka. Ronald Reagan yifuje ko byavaho gusa, naho Bill Clinton yifuje ko uwigeze kuba perezida manda 2 yabasha kongera kwiyamamaza. Bombi rero ntabwo babigezeho. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Murakarama.
Arakoze Thomas Kamirindi utugejejeho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu ijambo yashikirije urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ku itariki zine z'ukwezi kwa kane, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley yatangaje ko mu ngwano ya mbere y'isi yose ariho ibigwanisho vyishisha imyuka y'ubumara vyakoreshwa ubwa mbere mu ntambara. Amabi n'ububabare ivyo bigwanisho vyateye vyatumye amakungu aziririza ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho, mu nyuma yaho aziririza gukora ivyo bigwanisho no kubibika. Ambasaderi wa Amerika muri ONU Nikki Haley avuga ko amakungu yari yiyumviye ko amabi ategwa n'ivyo bigwanisho atazosubira kwibonekeza. Yamara prezida w'igihugu ca Syria Bashar al-Assad yerekanye ko afise iyindi migambi. Mu mwaka w'2013 yarakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku banyagihugu biwe mu bice biri ku nkengera z'umugwa mukuru Damas. Amasanamu y'abagabo, abagore n'abana amajana n'amajana bari bapfuye bahitanywe n'ivyo bigwanisho vyatumye amakungu agwa mu gahundwe. Mu kwishura ku ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho, ishyirahamwe ONU ryaremeje ingingo 2118 yategetse isambugwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara vya leta ya prezida Assad. Mu mwaka w'2015 ishyirahamwe ONU yashizeho uburyo bwo kumenya uwo ari we wese akoresha ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara muri Siriya. Yamara Burusiya, kimwe mu bihugu bigize urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi, carakingiye ikibaba intwaro ya Assad ku bijanye n'inkurikizi izo arizo zose ku ikoreshwa ry'ibigwanisho vyishisha imyuka y'ubumara. Uburusiya bwarazibiye kandi ingingo y'urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi y'ukongereza ikiringo c'uburyo bwashizweho bwo gutohoza ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley avuga ko amakungu agereramiwe kurushiriza kubera ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara. Atangaza ko leta ya Siriya ibandanya kugira ibitero bikoresheje ivyo bigwanisho ku bagabo, abapfasoni n'abana ataco bazira. Ambasaderi Haley avuga ko atankurikizi zahabaye ku ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho. Mu ijambo yashikirije urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi umwaka umwe inyuma y'uko leta ya Siriya igize ibitero ikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu gisagara ca Khan Sheikhoun vyahitanye abasivile batari bake, ambasaderi Haley yasavye urwo rwego kubandanya urugamba rwo kurandurana n'imizi ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara no gutuma abakoresha ivyo bigwanisho babibazwa. Yasavye urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi kurengera ibibazo abagize urwo rwego badahuriyeko kugira bahagarike ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara muri Siriya. Amenyesha ko Amerika yemera ko amakungu ashobora kuja hamwe kugira ahagarike ivyo bigwanisho. Ivyo mu ntumbero yo kudakingira gusa abanyasiriya ahubwo no gukingira amakungu yose.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwarimu duteze amatwi igihe cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese ko mwaduteze amatwi. Nshimiye abadufashije kubagezaho ibi biganiro, uwabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala, amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejejweho na Aloise Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeza mu ryo herwe n'ibiganiro byacu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.